Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda, mu karere ka Rutsiro haravugwa abaturage bafashwe kubera ko barenze ku mabwiriza y'ubuyobozi yo guterana bagasenga kandi bibujijwe. Umva ko umuyobozi wako karere yabwiye Ijwi rya Amerika.
Hari iyo corona ariko hari n'ubutagondwa kubundi n'abantu bahoze ari abadivantisi baza kuva muri ngo ari abasohoke abasohoke n'abantu basenga bamaramaje bafite imyumvire mbese ihabanye n'iy'abandi.
Uwo ni Emeransa Inkamiye, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro mu Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahanga baravuga ko virusi ya corona ishobora kwiyongera. Amahanga aranenga icyemezo cya Perezida wa Amerika Donald Trump cyo guhagarika intwererano ya Amerika mu ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima OMS. Naho umunyabrazil ukomeye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge yafatiwe mu gihugu cya Mozambique. Aya makuru amwe n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Ikaze na none kuri aya makuru narimaze kubabwira. Umunyabrazil ukomeye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge yafatiwe mu gihugu cya Mozambique. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho na Fidel Niyongabo.
Gilberto Aparecido dos Santos, umwe mu bantu bakomeye cyane mu bucuruzi bwa cocaine, yahagaritswe mu gihugu cya Mozambique. Gilberto Aparecido dos Santos yaramaze imyaka irenga 20 yihishije ubutungane. Yafatiwe ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mozambique Maputo ku munsi wa mbere. Umwe mu bantu barondegwa cyane kurusha abandi n'ubutungane bw'igihugu cya Brazil. Yabonwa nk'umwe mu bantu bagurisha cocaine nyinshi cyane muri Brazil no mu bihugu bitari bike. Umuvugizi w'ibiro bijeje gutoza ibyaha muri Mozambique, Leonardo Simbine, avuga ko igipolisi cyaronse amakuru y'uko Gilberto Aparecido dos Santos yinjiye mu gihugu hagati mu kwezi kwa gatatu. Amenyesha ko bagize amatohoza basanga ari mu hoteli Maputo, aho yafatanywe n'abanyanigeria babiri bakorana. Abategetsi ba Brazil bafite iminsi 40 kugira basabe ko Gilberto Aparecido dos Santos arungikwa muri icyo gihugu.
Urakoze Fidel. Abategetsi bihugu by'Uburayi na Afrika barasaba ko Afrika ihabwa imfashanyo zikomeye z'amafaranga kugira ngo ishobore kurwanya ikiza cya virusi ya corona. N'ubundi Fidel Niyongabo urakomeza.
Abategetsi bihugu by'Uburayi na Afrika bagera kuri 20 batereye akamo hamwe kuko amakungu yofasha Afrika kwishura ku kiza cy'umugera wa corona. Bamenyesha ko amakungu akoranye na Afrika bizofasha guhagarika ikiza cy'uwo mugera. Ako kama katewe n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi, Ethiopia, Budage, Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu. Gasaba ko hafatwa ingingo zikomeye zirimo guhagarika irihwa ry'amadeni yose Afrika ifitiye amakungu gushikikiza cy'umugera wa corona kirangi. Ibyo bibaye imbere y'inama y'uno munsi kwa gatatu ku bijyanye no gufashanya mu by'ubutunzi y'abashikiranganji bajejwe ikigega b'ibihugu bigize umugwi G20 birimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi n'ibindi bihugu. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika baragiye hamwe mu minsi yavuga kugira basaba imfashanyo y'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Akama katewe n'abategetsi b'ibihugu by'Uburayi na Afrika kavuga ko atari ice na kimwe cyo muri Afrika kizokwikingira ikiza cy'umugera wa corona. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bavuga ko hakenewe imiliyaridi 100 y'amadolari y'imfashanyo n'ibimburimburi kugira Afrika ishobore kurwanya ikiza cy'umugera wa corona.
Urakoze Fidel. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashinzwe iby'ubuzima baratangaza ko bateganya kwikiza cya virusi ya corona gishobora kuba cyinshi mu gihugu mu kwezi kuza kwa gatanu. Diane nini nahazwe yabikurikiranye.
Ibisagara abo bategetsi bemeza ko bishobora kubangamirwa n'ico kiza gusumba ibindi no mu rwa mukuru Kinshasa. Mu itangazo ryarungikiwe itangazamakuru muri ico gihugu, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko abamaze kwandura COVID-19 muri Congo Brazzaville yonyine barenze 100, mu gihe igihugu cyose kivugwamwo abarenga 250. Ni no kuri ivyo bitigiri umurwi washinzwe gukumira ico kiza ufatira ko mu kuvuga ko ibintu bishobora kuba bibi gusumba. Abagize uwo murwi bavuze ko baravye umurindi w'abandura basanga wiyongera ku buryo bwihuse kandi bukabije. Ivyo bitigiri nk'uko abo vyega babandanya babivuga biteze ko bishobora kuduga cane hagati y'indwi ya mbere n'iya kabiri z'ukwezi kwa gatanu. Basavye muri make amavuriro n'ibitaro kwitega kwakira abarwayi bashobora kuzoba benshi ugeranije n'uburyo amavuriro afise yo kubakira no kubavura. bimwe mu byo abajeje gukumira ico kiza bavuga ko biriko bituma ciyongera bikabije birimo ko abantu batariko barubahiriza amategeko yo kuguma mu mihana yabo. Basavye bashimitse ko hashigwaho ingingo ruhasha zirimo gutegeka kwambara udukoresho dufuka umunwa n'amazuru kuri bose.
Urakoze Diana. Mahanga aranenga icyemezo cya Perezida wa Amerika Donald Trump cyo guhagarika intwererano ya Amerika mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Fidel Niyongabo aragaruka tubwire ibyo nkuru.
Ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intwererano y'amafaranga ya Amerika mu ishyirahamwe rigezweho amagara y'abantu ku isi OMS kubera ukugene iryo shyirahamwe ngo ryifashemwo ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona yanebaguwe n'amakungu uno munsi kuwa gatatu. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi basabye ko amakungu akwiye kuja hamwe no gukorera hamwe. Perezida Trump yishyuwe n'ishavu ku byagirizo byo kugene leta yiwe yavyifashemwo ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Abanebagura leta yiwe bavuga ko yikweze cyane mu kwishyura kuri ico kiza. Yateye ashaburira cyane ishyirahamwe OMS imbere yuko afata ingingo ku munsi wa kabiri yo guhagarika intererano y'amafaranga y'igihugu ciwe muri iryo shyirahamwe. Avuga ko ishyirahamwe OMS ryashize imbere amakuru atarayo kuri y'Ubushinwa ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Avuga ko ayo makuru ashobora kuba yatumye ikiza cy'uwo mugera ukwiragira kurushiriza uko byari kuba. Perezida Trump avuga ko kubera izo mvo ishyirahamwe OMS rikwiye kubibazwa. Trump atangaza ko yafashe iyo ngingo naho bamwe muri leta yiwe bagerageje kumwumvisha kutayifata, cyane cyane abahanuzi biwe mu byerekeye amagara y'abantu. Amerika niyitanga intererano ikomeye cyane mu ishyirahamwe OMS, hafi y'ibice 15% % by'amafaranga iryo shyirahamwe rikoresha.
Naho abagize leta y'igihugu cya Botswana bemeye gukatwa ibice 10% by'umushahara wabo kugira ngo bafashe kurwanya ikiza cya virusi ya corona. N'ubundi Fidel Niyongabo.
Abagize leta y'igihugu cya Botswana bemeye gutanga ibice 10% by'imishahara yabo mu kiringo cy'amezi atandatu kugira bifashe mu rugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Kubw'icegera cy'umukuru w'igihugu Slambe Tsogwane, amafaranga azoja mu kigega kijejwe kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Amafaranga azogera ku 14,000 by'amadolari ku kwezi, ukuvuga 84,000 by'amadolari mu kiringo cy'amezi atandatu. Tsogwane yatangaje ko umukuru w'igihugu nawe nyene ubwiwe hamwe n'abashikiranganje n'ivyegera vy'abashikiranganje bose banditse amabaruwa aho barekuriye ko imishahara yabo ikatwa ibice 10% kugira bifashe igihugu kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Savye abandi gutanga intererano zabo zaba iz'amafaranga canke izindi intererano. Leta ya Botswana yafashe ingingo yo kuguma mu rugo mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa corona.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Uganda, aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu ivuga ko leta y'Ubushinwa yemeye gufasha abaturage ba Uganda bari muri icyo gihugu. Bavuga ko barimo kwirukanwa mu mazu no gukorerwa irindi vangura rimaze igihe rikorwa ku Banyafurika bose baba mu Bushinwa. Inkuru irambuye turagezwaho na Ignatius Bahizi muri Uganda.
Iryo ni ijwi ry'umwe mu banyayuganda batuye mu Bushinwa. Uwo mudamu yifashe video n'abana be bato cyane babiri barira, avuga ko bamaze kabiri batarya batunzwe no kunywa amazi yonyine nyuma yaho batemererwa kugira aho baja nk'aho bagura ibyo kurya, kandi na nyir'inzu batuyemo akaba bavuga ko yari ari kuyibirukanamo kubera ko arabirabura. Uwo nawe ni umunyayuganda wifasha amajwi aririra ubutegetsi kubatabara. Avuga ko ivangurwa kubirabura rimaze gukabya mu Bushinwa, ko batemererwa kwinjira mu mahoteli, mu mavuriro, mu masoko n'ahandi hose hatanga serivisi ku bantu kubera ko ari Abanyafurika, kandi bakanashinjwa kuba aribo bateje uburwayi bwa corona muri icyo gihugu. Aya mavideo amaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu, abanyayuganda benshi batangiye kunenga ubutegetsi ko butitaye ku banyagihugu barimo guhohotererwa mu Bushinwa. Ibi byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa ahamagaza ambasaderi w'Ubushinwa muri iki gihugu kumubaza impamvu abanyayuganda barimo gukorerwa ivangurwa mu gihugu cye, no kumusaba kumenyesha leta ye ko ubutegetsi bwa Uganda butanejejwe n'ibyo burimo kumva ku banyayuganda bugira icyo bwabikoraho. Iyo ntumwa y'Ubushinwa muri iki gihugu yahamagajwe ku munsi wa mbere wa kino cyumweru yavuze ko igiye gukora ibyo Uganda isabye none igisubizo cyabonetse. Mu nama n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa yatangaje ibyo leta y'Ubushinwa yiyemeje gukora.
The government of China has agreed to say that those who were caught in the lockdown and visas expired.
Ati leta y'Ubushinwa yiyemeje ko abanyayuganda bose bagizweho ingaruka n'ibihe bidasanzwe by'icyorezo cya corona kandi viza zabo zikaza no kurenga igihe bagiye kuba bongewe igihe cy'amezi abiri muri viza zabo. Twanemeranyije ko bagiye kuba bacumbikiye abanyayuganda batagifite aho batura kubera viza zabo zarenze igihe no gufasha abakumiriwe mu mahoteli kubera gukekwaho indwara ya corona ariko badafite icyo bayariha. Twanemeranyije ko ari nta munyayuganda uzirukanwa mu nzu atuyemo kandi yarayishuriye kandi ko ari nta vangurwa rigiye kongera gukorerwa abanyayuganda aho bari hose naho bashaka kujya nko mu masoko, mu mahoteli, mu mavuriro n'ahandi. Kutesa yongeyeho ko bemeranyije na leta y'Ubushinwa kugira ngo abanyayuganda bose babe bagumye muri icyo gihugu kubera ibihe bidasanzwe biriho ku isi hose kubw'icyorezo cya corona. Ageze ijambo ku banyagihugu, Perezida Museveni nawe yaraye avuze ko bibaye ngombwa bagarura abanyayuganda bose bari mu Bushinwa ku butaka bwa Uganda. Iri vangurwa ry'abirabura mu Bushinwa ntabwo ririmo gukorerwa abanyayuganda bonyine, ahubwo ni abanyafurika bose batuye muri icyo gihugu, kandi umuryango nyafurika nawo wahagurukiye iki kibazo uhamagaza ambasaderi w'Ubushinwa ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango muri Ethiopia gusobanura impamvu abanyafurika barimo gukorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu rwabo. Abahagarariye ibihugu bya Afurika mu Bushinwa nabo bandikiye leta y'icyo gihugu basaba ihagarikwa ryo gufata abanyafurika bose nk'abanduye corona, kubakorera ibipimo no kubashyira mu kato ku ngufu kubera ko ari abirabura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze. Reka tujye mu Burundi, aho Perezida Pierre Nkurunziza w'icyo gihugu yatashye ku mugaragaro banki y'urubyiruko mu ntara ya Gitega. Iyi banki izajya yaka inyungu ya 7% ku nguzanyo izajya itanga, mu gihe izindi zo muri icyo gihugu zishyura arenga 13%. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Iyo banki yitaho iterambere ry'ugwaruka yuguruwe ku mugambi mukuru wa politiki Gitega na Petero Nkurunziza arangwa igihugu cy'u Burundi, ije guteza imbere ugwaruka ari nago gwinshi mu Burundi, kuko rugera ku bice birenga 60% by'abarundi bose nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ugwaruka. Icyo cyumviro kikaba cyari kimaze imyaka 4 kiko kiranonosogwa nk'uko tubishikirizwa na Petero Nkurunziza.
Icyumviro kibanye iterambere ry'ugwaruka mu Burundi gikomoka mu ikoranabuhanga ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu yo mu mwaka 2016 byabirenganye mu ntara nziza Gitega. Mu nyuma yaho mu mwiherero wa leta wabirenganye Gitega muri mukakaro 2016, leta y'u Burundi yaciye isaba ko hashyirwaho ibanki yitaba iterambere ry'ugwaruka. Isigaye neza yuko aho amaso yavukiye yatambirwa n'utwatanirwa n'umunsi kumwe n'ukuru.
Petero Nkurunziza amenyesha ko iyo banki ije kugwiza akazi mu gwaruka. Ati n'umutaho ukomeye uzofasha ugwaruka bw'u Burundi kwitegurira kazoza.
Iyi banki izodufasha gushyira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye ugwaruka bw'u Burundi, maze tugwiza akazi, tunagwize n'ubutunzi, dukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana yaduhaye. Gwaruka ni muronse umutahe, umutahe udahomba, umutahe ukomeye ari ibanki iterambere y'ugwaruka ubasahirize mu bwenge n'ubumenyi n'ibigambi bufise. Ubwo nta rwitwazo rero basoko baramaze ngo nta usabiriza atengatiye igisabo. Turiye kandi bishije uko Abarundi tumaze gutahura ko ugwaruka rutegerezwa gushyirwa imbere mu migambi yose. Turi tubisanga muri wa mugambi w'igihugu cyo iterambere ushira mu myaka ya 2018 ugashika ku mwaka 2027. Mwe twita mu Gifaransa Plan National de Développement.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ugwaruka gutsinda ubwoba bagakoresha ubwenge bakuye mu mashuri mu gutegura imigambi myiza.
Ni gutsinda ubwoba, mwimenyereze gukorana n'amabanki kandi mukore imigambi yizwe neza y'amanota n'amanota mu ishuri. Nagaragaye rero kino gihe ubuzima kwa isi yose nacyo byo tumarira ku kibanza cya mbere mu ishuri amanota menshi ukananirwa kubaho ubuzima busanzwe reka none ko mwahose rero agaragarire mu bikorwa kugira ngo twiteze imbere ubwenge uko gukoresha gutegura imigambi myiza kandi yizwe neza mbona wibuka ko ibyo umugabo ajya ajyamye abirondera agira akazi nimubahuke rero gushyira mu ngiro ibyo mwize n'ibyumviro byanyu
umushikiranganje w'ugwaruka Evelyne Butoye yaboneyeho guha impanuro ngo gwaruka jejwe arusaba gufata nka nkama iyo ngabire kugira ntizobafe kubusa
aha rero ugwaruka turuhamagarira gukerenuka leta barabonye ko itayaga amasigara cicaro wawundi ngo umugabo yihindukiza mu kirago n'ihindukiza mu ijambo nyiricubahiro umukuru w'icacu ni ntayagarire eka aka rero nakajye keza ko kwerekana namwe yuko mwari mushashaye iyi banki ibanki yanyu ko byukuri mwari mufise inyota y'ukurangura imigambi none amarembo yugurutse mukura amaboko mu mpuzu muje ku kizi mwitabire ibikorwa by'iterambere gutyo aho mubaye hatera imbere ndetse n'igihugu cyose gitera imbere
mu gusozera ibyo birori Petero Nkurunziza arongo igihugu cy'u Burundi akaba yamenyesheje ko mu minsi iri imbere bagiye gushinga ibanki y'uburimyi n'ubworozi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho mu ntara y'uburengerazuba bw'icyo gihugu havuga abaturage batawe muri yombi baregwa kwigomeka ku mabwiriza y'ubuyobozi bakajya mu materaniro yo gusenga kandi barabibujijwe umuyobozi w'akarere ka Rutsiro avuga ko abafatiwe muri ibyo bikorwa barimo guhabwa inyigisho wiyemeje kubihagarika akarekurwa asumutakaboye yabikurikiranye
Hashize ukwezi leta ihagaritse ibikorwa byahuzaga abantu benshi birimo insengero mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona nubwo amabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi asaba abantu bose kuguma mu rugo hamaze iminsi humvikana abaturage bo mu ntara y'uburengerazuba bafatiwe mu bikorwa byo gusenga rwijijwe umuyobozi w'akarere ka Rutsiro madama Inkamiye Emerance yabwira Ijwi rya Amerika ku itsinda riherutse gufatwa ryasobanuye ko ririmo gusengera imperuka abo baturage bemeza ko iri hafi kubageraho
Rutsiro niko bimeze n'ubundi iyo tugiye kubigisha tubabwira ko ibyo bakoze atari byo ntibabashaka no kutwumva kudutega amatwi bo baba bavuga ko imperuka ibagereyeho ibyanditswe bisohoye bari mfite uburyo biyoroganiza kuko bari abantu akenshi banaturanye noneho tugasanga bakaduca muri humye ukabasanga bagiye hamwe ariko kubera mobilizasiyo yakozwe mu baturage iyo babumvise batangiye kuririmba bahita batanga amakuru
abaherutse gutabwa muri yombi n'abaturage 24 bo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Gihango bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano bashinjwa kunyuranya n'amabwiriza yashyizweho na leta yo kwirinda COVID-19 aba baturage bafashwe bihurije mu cyumba kimwe bavuga ko basenga kuko imperuka igiye kubasohorera umuyobozi w'akarere ka Rutsiro madama Inkamiye asobanurira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu abo baturage babahurije hamwe ngo babasobanurire ingaruka ziri mu bikorwa barimo gukora muri iki gihe
nk'abi wacu mu Rutsiro twajyanye ahantu turi kubigishiriza uwo tubona atangiye kuzamura imyumvire turamurekura uyu munsi hari abari burekurwe ni ukubigisha kuko tubakurikirana mu rwego rw'amategeko kuko tuba tubona nyine binagoranye
ese impamvu y'ubwo bwoba ni coronavirus se ku isi hose ni iki kibatera ubwoba cy'umwihariko
ari iyo corona ariko hari nk'ubutagondwa kubundi n'abantu bahoze ari abadivantisti baza kuva muri ngo ari abasohoke tabasohoke ni abantu basenga bamaramaje bafite imyumvire imbezi ihabanye n'iy'abandi
ubuyobozi bwakunze gusobanurira abaturage ko abaye hari ushaka gusenga bagomba gusengera mu ngo zabo kugira ngo hagize uwaba yarahuye n'iki cyorezo atagira undi yakwanduza si mu karere ka Rutsiro havuga ibikorwa nk'ibi by'abaturage bishyize hamwe bakajya gusenga kuko no mu karere ka Karongi nawo ni mu ntara y'uburengerazuba nawo havuze abaturage bafashwe n'inzego z'ubuyobozi basengera hamwe no mu buryo bunyuranije n'amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19 Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera aherutse kuvuga ko aba bantu basenga rwihishwa bakomeje kwica gahunda leta yashyizeho yaguma mu rugo
icya kabiri kigaragara nuko hari abantu bagisenga ari benshi hari abantu bafashwe mu by'ukuri byagaragaye yuko batubahirije gahunda natanga rugero muri Karongi murenge wa Rubengera hari abantu 65 batawe muri yombi abo bita abatampera bari mu gusenga kandi mwibuke kandi munazirikane yuko insengero zafunzwe mu mabwiriza ya Sol. Ibyo bibazo rero biracyagaragara, twakwibaza nabo tukabaza abanyarwanda ngo ibi bintu byarangira ryari, izi ngeso mbi bazireka ryari, izi ntege nkeya, iyi mico mibi bayireka ryari kugira ngo gahunda yaguma mu rwego yubahirizwe.
Twagerageje gushaka umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda ngo tumubaze umubare w'abantu bamaze gufatirwa mu bikorwa byo gusenga mu kivunge n'ibihano bahabwa mu gihe icyaha cyaba kibahamye, ariko inshuro zose twamushatse kuri telefone y'igendanwa yagiye atubwira ko aza kuduha amakuru birangira atabonetse. Gusa igihe cyose yazifuza kugira icyo avuga kuri iki kibazo twamuha umwanya. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rumaze iminsi rutangaza ko rwafasha abantu batubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Mu baheruka harimo abanyamakuru batandatu, barimo batatu bivugwa ko bafashwe mu rwego rw'akazi, n'abandi batatu bakurikiranyweho ibindi byaha bidafite aho bihuriye n'umwuga wabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, tugume mu Rwanda. Nanone abandi bantu 170 bamaze gutabwa muri yombi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba kubera kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira inkuru irambuye kuri ibyo.
Amabwiriza guverinoma y'u Rwanda yatanze agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona arimo kutubari twose dufunze, insengero n'amakoraniro y'amasengesho bihagaritswe, kimwe no kuva mu ngo nta mpamvu ifatika. Gukorera imyitozo ngororamubiri hanze y'urugo nabyo biri mu bitemewe, ariko hirya no hino hagenda hagaragara barenga nkana kuri aya mabwiriza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aratanga zimwe mu ngero zikunze kugaragara z'abatubahiriza amabwiriza.
Urugero rwa mbere ni ukubeshya. Hari abantu bikigaragara ko babeshya bagafatwa, kandi polisi yagiye ibigaragaza. Nagwa nk'urugero itariki 5 Mata, hari umubishopu wafashwe abeshya ko agiye gutanga ikiganiro kuri radio, biza kugaragara ahubwo yuko agiye mu rusengero. Icya kabiri kigaragara ni uko hari abantu bagisenga ari benshi, hari abantu bafashwe mu by'ukuri byagaragaye yuko batubahirije gahunda. Icya gatatu kigaragara ni uguhuriza abantu hamwe cyangwa se n'ubwo aba bantu bahuriye ari intambwe. Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe, ariko nanone ni ukuvuga ngo niba uri iwawe kuko gahunda murayizi ni kuva mu rugo, ukwiye kuba muri inzoga ukayinywa. Ariko cya kintu kikiri umuco w'Abanyarwanda cyo kuvuga ngo inzoga iryo hisangiwe kiragenda kigaruka, abantu barafata. Cyangwa se ugasanga abantu baracuruza ibindi hirya bahasize akabari, uracuruza butike hirya inyuma washyizemo akabari. Ntibyagutangaza abantu avuga ati ngiye kwa muganga, cyangwa se mvuye kwa muganga baza ordinance ya muganga akayibura, avuga ati ngiye guhaha akirirwa agendana igitoki mu modoka neza akakigarura.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo mu Rwanda mu gihugu hashyizweho inzego zigenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza yatanzwe yo kwirinda ko virusi ya corona ikomeza gukwirakwira. Izi nzego zikanafata abadashaka kubahiriza ayo mabwiriza. Bwana Habyarimana Gilbert uyobora akarere ka Rubavu avuga ko abantu barenga 170 bamaze guhanirwa kutubahiriza amabwiriza yo gukumira virusi ya corona, ndetse ko muri bo hari n'abashyiriweho gukurikiranwa bafunze.
Hirya no hino hari abashaka kunyura kuri aya mabwiriza muri rusange no gukora imirimo itemewe kandi barayibujijwe. Ahangaha mu rwego rw'akarere ndetse no mu rw'imirenge hasizweho ubugenzuzi bukubahiriza amabwiriza, ngirango ni nayo mpamvu hamaze guhanwa batari bake. Tumaze kugera ku bantu barenga 173 ndetse n'amanda atari make, ariko hariho n'abahabwa n'ibifungo byo gukomeza gukurikiranwa mu buryo n'ubundi bukurikije amategeko.
Hamwe na hamwe cyane cyane mu bice by'itaru uyu mugi usanga bamwe bafunga utubari bakajyana inzoga mu ngo akaba ariho bazinywera, mu gihe hari naho bazinywa bikingiraniye mu tubari. Nko mu ntara y'Amajyaruguru abantu 200 bari bamaze gufatwa no gucibwa amande bazira kutubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iyi akaba ari imibare yatangajwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu. Muri rusange abafatirwa mu mihanda nta gahunda ifatika ituma bava mu ngo zabo, bahurizwa hamwe hubahirijwe intera nibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi bakigishwa, ndetse bagasobanurirwa neza amabwiriza ya leta ajyanye no kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona, hanyuma bakarekurwa bagasubira mu ngo zabo. Polisi y'u Rwanda ivuga ko kubahiriza neza amabwiriza yatanzwe yo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona aribyo bizagena igihe abantu bazamara mu ngo. Uko bakirenza amabwiriza bigatuma abantu bakomeza kwandura no kwanduzanya, ni nako igihe bazamara bategetswe kuguma mu ngo kiziyongera. Claude Ganza Munyamagana mu Burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Dusubiye mu Burundi, aho umukuru wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu asaba Minisiteri y'Ubutabera kubahiriza uko imanza ziburanishwa n'uko abantu batabwa muri yombi. Ageza ku badepite byagezweho kuri uyu wa gatatu, Sixte Venyene Moraba yasabye bakuru mashyaka kubahana muri icyo gihe Burundi bwitegura amatora. Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Sixte Venyene Moraba aremeza ko atavyama vyerade, akanavuga ko hari bisata vya leta biteba gutanga ivyegeranyo mu mashirahamwe mpuzamakungu. Abashingamateka babajije umukuru w'umugwi ujejwe gatayaka kazina muntu mu Burundi bashatse kumenya ibyo bisata ivyo ari byo. Umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Nyabenda ari mu babajije icyo kibazo.
Navuga yuko hari gihe yubucacu gicirwa gutanga marako kiyaha amashyirahamwe amwamwe nagira mbaze ko mu buture kayo marako amwamwe yo batatanze ku gihe hamwe nayo mashyirahamwe yari kuyahabwa.
Umukuru w'umugwise NDH atanga uturorero tumwe tumwe twivyo vyegeranyo biteba gutangwa. Ni Muraba akavuga ko agiye kuganira n'abegwa n'ico kibazo.
Ni menshi kenshi akogwa n'ubushikiranganji bucezwa kwenda zina mu buntu bafatikanije n'iyindi mikino na sebe naho usanga harimo ubuduserukira. Nibaza ko tuzova ku mwanya ukwiye kugira ngo tuziganire, kandi bamwe bamwe twaramaze kubashikira turababwira tukabiyumva ko aho usanga umuntu
abashinga mateka na cyane cyane abo umugambwe SNL nibemera ibiri mu cegeranyo cy'umugujejo gatega kazina muntu mu kigabane kijanye n'ivyo kutihanganirana wegeranije mu mwaka w'2019. Umushinga mateka Terence Manirambona avugira uwo mugambwe asanga ibishikirizwa mu cyo kigabane ari bike.
Tumva abantu bicwa tumaze kubona nka permanence umugambwe SNL abo bagugwa n'abandi bagafungwa kenshi dakuje n'amategeko. Nagomba kumenya yuko kubera iki iyo hatagize abantu babituye kubera imbogezi canke ziriya ibi biboneka udashaka kubikurikirana.
Uwarongoye umugwi ujejwe ivyo agateka kazina muntu mu Burundi aratahura ko ivyegeranyo bakura ku rubuga ari bike, agasaba abashinga amateka gusaba leta ironse uwo mugwi uburyo kugira abaguserukira mu ntara bashobore gushika ku rubuga.
Turabizi kandi biri mu madefi amwamwe turiko turagerageza gusigura, kandi mu bintu twasabye harimo n'inama nshinga mateka twabasabye yuko mwodufasha kugira ngo leta ibandanye itambura ko dukeneye uburyo bwinshi, uburyo bwo kwiyunguruza, uburyo bwo guhanahana amakuru. Ivyo biri mu vya mbere twasabye, kandi nibaza ko mwabitahuye muzodufasha gucahuza n'abandi.
Muri ico cegeranyo c'umugwi NDH handitsemwo ko abafunzwe mu Burundi muri 2019 bangana n'amajanabiri kwijana ibitigira umurengera nk'uko icyo cegeranyo cya SNDH kibivuga. Vinye ni Muraba agasaba ubutungane kubaha no kubahiriza uko imanza ziburanishwa n'uko abantu bahagarikwa. Ariko naho biri uko, uwarongoye SNDH avuga ko gufunga abantu benshi bitari mu Burundi gusa.
Cyane cyane bari menshi mu Burundi se bambere hari abantu benshi bafunzwe. Iyo cyambere kimwe abantu bafunzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiribwa kiratubwira ko kishyira imbere agatega kazina muntu. Igihugu ca mbere abafuwe bafatwa nabi si mu Burundi ni muri Amerika bisanzwe twe turi mu bandi. Ariko rero ibiro nivyo ca bituma twijaja, nibaza ko ibikeneye gukorwa ni vyinshi. Hariho ubwa mbere gutahuza ababijejwe ko umuti atari ukwihutira gufunga umuntu, hariho ibindi bihano bishoboka. Mbese n'igihugu cacu kirakeneye ko kibandanya cisimbiza mu bijanye n'iterambere. Abo bantu twogabanya kubafunga, hanyuma ubushikiranganji bujejwe ubutungane bukaraba ingene abo bantu bagira iterambere ku gihugu, wosanga hashoboye kuboneka ibihano bifasha no guteza imbere. Mbere ugasanga nabo bantu bafunzwe hako gihuduma cisoka kiko kirafashwa kugira ngo bigaburire kandi bashobore guteza imbere.
Umugwi SNDH usaba abanyapolitike kubahana muri kino gihe abarundi bagana ku matora y'inzego shasha zizoba ziramutswa igihugu kuva hagati mu kwezi k'umunani nk'uko ikirangamisi cy'amatora kibivuga. Umukuru w'uwo mugwi aboneraho kumenyesha ko umugwi arongoye utegerezwa gukora wigenga kugira uve mu mugwi B urimwo imigwi ijejwe agateka kazina muntu mu bihugu bitandukanye iregwa kutigenga kugira bikunde usubire mu mugwi A w'imigwi yigenga.
Nshuti muduteze amatwi, ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru aho baherereye mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yageranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarariwe na Egirwe Majye, mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti bucya mahoro.